radio indundi culture amakuru mu kirundi
Nolis nduwi mana
mwakoze mwebwe mwese mwahise mukurikira ibiganiro byacu ndabaha ikadze muri ano makuru yo kuri uyu mugoroba tuyahere kuri zino ngingo zikurikira Wahoze harongoye ishirahamwe rihuza abafite amatongo mu gice cya Kizingwe bihara kimaze imyaka kirangwamo amatati y'amatongo mu ntara ya Bujumbura ubafungiwe mu ibohero rikuru rya Mpimba yarengukijwe muri parake ya Muha muri iyo ntara nyene kuri uyu wa gatatu wakurikiranwa ku byaha bitatu harimo kugurisha amatongo y'abantu bamwe mu bari bararenganijwe biteze gutunganizwa muri komine Gwibaga aho ni muri iyo ntara nyene havuga ubukene bw'imbuto zirobanuye ku gitegwa cibira ya tukabateguriye nibijanye n'ubuhinga bwa none tuvuga urudandazwa rukogwa biciye ku muhora ngurukana bumenyi hamwe n'iby'inkino tuvuga imyiteguro ku mugwi nserukira gihugu intamba mu rugamba mu mupira w'amaguru ni mu nkino zibanze zitegura igikombe c'ibihugu bya Afrika zitekanijwe ku mwakuza utuma amajwi abashikira ni Mathieu Habona Yesu twese twongeye kubaha ikaze
Radio Indundi Culture
Dasubiye kuba hamwiriwe wahoze arongoye ishirahamwe rihuza abafite amatongo mu gice cya Kizingwe bihara mu bumanuko bw'igisagara cya Bujumbura amazindwi zirenga zitatu hafungiwe mu ibohero rya Mpimba Beta Hippolyte Nubashe yarengukijwe kuri uyu wa gatatu muri parike ya Muha muri iyo ntara nyene urubanza rwabaye mu mwiherero uwo mugabo yashengejwe n'abahafite amatongo akaba yagirizwe ibyaha bitatu harimo gukora no gukoresha inkaratasi za magendu kugurisha amatongo y'abantu hamwe no gukoresha nabi amatongo ngo y'igihugu oyaburanye ahakana ibyo yagirizwa byose mu gihe abamuburanya bo basaba ko yogumizwa mu munyororo abanyagihugu bafite amatongo muri ico gice c'intara ya Bujumbura bizeye ko bagiye gutunganirizwa inyuma y'imyaka hafi 15 ico gice kirangwamo amatati y'amatongo ingingo ya sentare ibwirizwa kumenyekana inyuma y'amasaha 48 kuva kuri uyu wa gatatu Idoni Donadio Done niyo yanzigamiye
muri iyo ntare y'ukuraba yuko warongoye iyo shirahamwe rekugwa nuko abandanya afunzwe yari yitabwe n'abafitiye amatongo muri ico gice bababijana senare yatanguye yerekana igituma Beta Hippolyte Nubashe yahagaritswe ikaba yasiguye ko abafitiye amatongo muri Kizingwe bihara bayituye kugira ngo batunganize ku buringanire bw'amaparcele yabo buguma bugabanuka no gutanga parcele imwe ku muntu arenga umwe bakaba bayisiguriye ko adashaka kubakira kugira ngo basigurirwe ivyo waserukiye senare bita ministère public we akaba yavuze ko senare imwagize ivyaha bitatu Aide gukoresha no gukora impapuro za magendo kugurisha amatongo atarayiwe gukoresha nabo amatungo y'igihugu kuri ubwo buringanire yireguye yavuga ko gutunganya ayo matongo biriko birakogwa na leta biciye mu gisata kije gutunganya ubwo n'ibisagara ubuha hatanzwe isoko y'ukubikora ari naho mu vyigwa vyakozwe mu mwaka wa 2012 basanze bari henze ivyatumye ivyigwa bihinduka mu gihe cyo gutunganya ayo matongo ariko aho waserukiye senare akaba musabye ivyemezo kuri ivyo ariko ivyo atashoboye kwerekana mu byo gutanga parcele ku bantu barenga umwe akaba atashimye ugica bishikirije ko ariko akaba yemeje kwivyo yakora byose yabikora ku izina ry'iryo shiramwe kandi abikoranye nabo basangiye kurirongora basozera imburano zabo abasangwa n'uwaserukiye senare bakaba bamusabiye ko yobandanya afunzwe nayo Beta Hippolyte Nubashe co kimwe n'abamuburanira uko ari batatu bakaba basavye ko yorekugwa ivy'agateganyo kugira abandanya atunganiriza abo banyagihugu bamwe muri abo banyagihugu bari bitabye ugo rubanza bavuga ko bafise umwizero ko bagiye gutunganirizwa kuko hari haheze imyaka ya wa 15 ico kibazo kidaratorega umuti iryo shirahamwe riserukira abanyagihugu bafitiye amatunga mu Kizingwe bihara rikaba ryashinze mu mwaka wa 2012 abarigize bakaba bababa 600,000 rishingwa hakaba hafunditse ko urirongoye abwirizwa ko bafitiye itongo nkuko ingingo ya gatandatu y'ayo masezerano ivyerekana ariko iyo Beta Hippolyte Nubashe abanyagihugu bakavuga ko atatongo yarahafise ingingo yo kumurekura cyangwa kuguma afunzwe ikaba izosohogwa mu masaha atarenga 48
abari mwibigitegwa cibiraya bakorera muri zone Kankima ho ni muri komine Gwibaga muri yo ntaranye ne bidogera iburagi imbuto zirobanuye bagashiriza kwivyo bibatuma bakora bahomba kuko ikiro kimwe cimbuto gishobora kugurwa amafaranga 4,000 vy'amarundi mu gihe iyo bimbuye kigugwa ayaharugwa mu 2,000 gusa abo bari mwibasigura kwivyo bitumwa nuko abagwiza imbuto z'ico gitegwa bakenye muri ico gice ubuyobozi bwa komine buremeza ibyo ariko bavuga ko bwihutiye kubwiriza bake mu bagwiza mbuto baza kuzigwirizaho kubanza kuronsa barimye izo bakeneye imbere yo kuzigwiza Idoni Donajoton iratuze
Ibiraya ni kimwe mu bitegwa vyimbuka cyane muri komine Gwibaga ariko abanyagihugu baho bamenyesha ko bibagora kuronka imbuto irobanuye yavyo.
Hari aho mbona usanga bagenda gushariya nko mu rutovugira ngo baje kurondera imbuto z'ibiraya uvuye ino bana bica yikora umuntu afise amikoro twari hakenewe abantu bo dufasha cyane kugwiza imbuto
naho bagize ngo barayironse basanga abagwiza imbuto barabahenze nkuko babimenyesha.
Icyo kintu rero ni ikintu kigoye cyane kandi ikintu kidusubiza inyuma kenshi. Nuwigize umugwiza imbuto turamubona tukapfa kugenda kugura. Urabona ko ashobora kuvuga ngo ndabahaye amaprebase. Urasanga wewe angwa guhaye amabase. Urasanga rero azise base nawe yamaze kwiremo ko kabiri cyangwa gatatu. Ubwo ashobora kwiruka kubera wumvise ngo ujya ngo n'umugwiza imbuto nawe guhaye ibyacotse.
Iyo rero baronse imbuto idatomoye ntibaheza ngo bimbure.
Tufate nko kubiraya biraboneka cyane. Urazi umurima niho cyubonera. Urasanga harimo benshi bafite ibiraya bitumbye.
Basaba ko ingingo zofatwa kugira ngo umurimyi yorohegwe.
Zofata uteye imbere batagiye barakurikirana neza bajya bagwiza imbuto bakaraba inge na soromye ijya prebase bwa mbere hama basi twe tugapfuma turonka amabase y'ukuri muga ntituronka amabase atewe nka gatatu hama ngo ni base kubera duhenze.
Siriake ni Yusure umuhanuzi wa musitanteri wa komine Gwibaga jeje ibibazo vya politike aharasigura impamvu gushika ubu imbuto y'ibirayi itaboneka ku rugero rukwiye nico bakora kugira ngo imbutiro banuye ibari yo koko.
Kukijana abagwiza imbuto bariho ariko turasaba ko abagwiza imbuto bongerezwa kuko abahanyi bashobora gushimisha abakeneye imbuto. Imbutiro banuye iboneka cyane cyane ahanini ni biraya. Nitwovuga ngo ku rugero iboneka ko irashimisha abayikeneye iracyari ku rugero rwo hasi, nacyo gituma dusaba ko ababijejwe bo dufasha bakongereza abagwiza imbuto. Nibyo ari gihe sanga nabone nitwovuga ngo ntibicamo. Turakurikirana ko ku mbuto baba baronse nabo babanza bagaha abarimyi, kuko ni ukuvuga ko bagwiza za zindi ziri ku rugero rwa mbere bagaheza bagashobora guhereza abazikeneye.
Abarimyi basaba kandi ko imbuto y'ibirayi yogabanuka igiciro kugira ngo ntibakore bahomba. Bamenyesha ko ikiro bakigura ibihumbi bine mu gihe umwimbu ikiro bakigurisha amafaranga igihumbi.
Jotan iratuzi tugume muri iyo komine nyene ariko tuvuge bijanye no gukingira ibidukikije. Ishirahamwe fashira hamwe byo gishinze harimo guteza imbere iby'abamukera rugendo hamwe no gukingira ibidukikije risaba ku musozi wa Heha uri muri iyo komine woshigwa ku rutonde rw'impongore kamazi kingiwe mu gihugu. Iryo shirahamwe gyerekana makenga ku rugero ibinyabuzima byahora bikwega abamukera rugendo kuri uwo musozi biriko birazimanga nako. Muri ibyo umukuru w'iryo shirahamwe Patrice Sabuguheba yerekana ibikoko ibiti kama avuga ko bigeramiwe akemeza ko ibi bimaze kumenyeshwa no bushikiranganje bujijwe bidukikije na hatakira hinduka gushika manga ya Patrice Sabuguheba.
Ingenzi zahakunda kuko ari umusozi usa neza. Inkwavu zari zihari, inkware zari zihari, za ngeregere, regorie de montagne, za mafu, byo uno munsi biriko birahunga. Ibinyoni bifise iminwa miremire bitukura twarazibona. Mugabo no musu cyazihunga ibinyabuzima birisha ubwatsi navyo biragenda. Hari ibiti kama birimo n'imiti kama ingenzi zahora ziza kuraba ibyo zigenda zigabanuka kamwe kamwe. Twe twarabona abazungu abarundi n'abarundi kazi baduga ku musozi Heha bagaca ibiti igiti kinini cy'amababi manini bagashishura citwa umwungo. Hariho ibihungere ukabona batwaye umukama w'ibiti ati ijya n'imiti batwara. No musi iyo miti y'ikirundi irikirakora mwarabonye ko mu gihe cya covid bihindira ku mubiri bihindira ku mikaratusi wa marideri kuvuga hariho indwara twebwe twakuze unyoye umuravumba mukeye inkorora yabigiye. Dushaka ko ikinyabuzima cyose Imana yaremeye kuri Heha kibaho kandi kiharamba. Kwaciye dukura icyumviro cy'ukwandikira mushikanganje byajejwe harimo gukingira ibidukikije ko uwo musozi uja ku rutonde rw'ibice by'igihugu bikingiwe izo bita reserve protege communautaire. Nanze ariko harakingirwa kiya cha Rusizi kirakingiwe cha Ruvubu kirakingiwe titwumva ingene umusozi Heha tukingirwa kandi association fasha n'imvukira zimukike tukabigiramo uruhara.
Radio Indundi Culture.
Radio inundi kulitio ntura mandanya nano makuru ikigo urisanze chegera nijue mwa pakenye nzibageze muzabu kuruba bamo mingyango ya mikro make munara zitandu kanya kikorira ahitwa charama muri komine na angwa munara ya Bujumbura kinegura kubufasha buhabga homugwe pakenye zi mugihugu budasheme ye ni mugihe bituma bangumura pakenye zi bagira hobaja mubuzima bugu segerereza bitigira bihera mubisagara urongozi bwico kigo buhamagarira bo bose babishubuye kwitaho umugwi wabageze mu zabukuru Egide Nahayo.
Anne Marie Inezegwe asarukira iryo shiramwe imbere y'amategeko avuga ko ubuzima bw'abageze mu zabukuru budashemeye gutyo bamwe bakisanga mu ibarabara gusega abandi mu bigo bibitaho.
Ubuzima bw'abantu bageze mu zabukuru ntibushemeye cyane kuko iyo ababushemeye cyane ni abandi baba bari nga baba bari wabo mugabo baravuye wabo kubera basa babonye atakigenda iwabo atabadafise gifasha bararonderaho begeranyizwa rero ubuzima bwabo mu bisanzwe bwari kugenda neza yaba bwari ari ubuzima bufashwa mu kubaho kwabo kugira ngo basaze neza kugira basaze neza bategezwa kuronka abantu babegera babegeranya bakamererwa neza ni benshi ubukene ni bwinshi kubakurikirana ntivyoroshe no kwitanga
uyaserukira ico kigo imbere y'amategeko avuga ko bamwe muri abo bakenyezi bahitamwo kujya mu mabarabara gusega nk'amwe mu buryo bwo kubaho akabona ko bakwiye gusansumwa gutyo igitigiri cyabo kikamenyekana bikunze bagashobora gufashwa
no kubaresansuma bakamenya uko bangana hanyuma bagaca bamenya bamwe bamwe ifashanyo bo bagenera bivanye n'ukuntu bamerewe hariho abaja mu mabarabara kubera ko basanze mu ibarabara ngo niho heza kurusha kubera bajya abantu bagenda barabaha igihumbi amajana 5 barusegerereza kamonotera abandi bantu muze dufashanye dufashanye twese umwe wese aherereye abishoboye afashe uko ashoboye hanyuma aba bantu bazoca bamererwa neza twese tugiye hamwe
ukubaho mu buzima bwo gusega kuri abo bakenyezi imvo zako ziratandukanye Marita Yishakiye w'imyaka 67 yazanywe muri ico kigo akuye mu barabara kubera kwangazwa mu muryango inyuma yo kuri bo bari bubakanye i Buganda yahoze ari ntara ya Cibitoke
umwana rero abonye se wibapfuye acaratangira kunyangaza gashira kwitera bwoba byo kunyica kumbe inzu yayigurishije cyakera sinamenya ko yagurishije cyatangira ndangara aho navamwe hose kwari guhunga kuko yavuga atazonyica ntangira kuyerera rero ncandagera iyo kandi iyo nahaje ndiko ndasegera rezo twonja ndi chumutsimo naragwaye ane naramugaye karamvuza bereka nzara yarimwo ko naririgwa ntariye
kuva mwaka w'igihumbi kimwe cya 1990 ishyirango mpuzamakungu ONI ryashyizeho umunsi mpuzamakungu wari wabageze mu zabukuru mu ntumbero yo guhimiriza kugira ibibazo uwo mugwa w'abantu cyane cyane mu bijyanye n'amagara y'abantu hamwe no kubahirizwa mu gateka kabo bagira byitabweho ishyirango ry'itamagara y'abantu ku isi OMS ryo rigereranya ko gushyika mu mwaka w'2050 abageze mu zabukuru bafite imyaka 65 n'irenga bazoba babarizwa mu bihugu bya mikoro make cyangwa bayabaye
mu bijanye n'ubuhinga bwa none amashirahamwe agera kuri 16 akora urudandazwa biciye ku muhora nguruka na bumenyi ariko akabikora atarakwiza ibisabwa n'amategeko agenga uru rudandazwa ku isi aramanze kumenyekana mu gihugu cy'u Burundi ubwo buryo akoramwe butuma amafaranga ava muri uru rudandazwa atamenyekana ariko guhomba ku igihugu inyuma y'ameza arenga 3 hatangujwe ihuriro ry'inzego zigiye kuja ziragenza uru rudandazwa mu gihugu muhinga mu bijanye n'ugo rudandazwa rukogwa biciye ku muhora ngurukana bumenyi Fernand Matendo araremesha abamaze gukorega ubusuma biciye muri iyo nzira ko vuba ingingo zizoba zafashwe Fernand Matendo
ayo ma platform yose gushika kuri saha ntarakwiza ibintu byankenerwa ku buryo bwo kuriha n'uburyo bwo gushikana ivyo bintu kohera ku mudandaza gushikiyo bija ni hahandi ashobora kwaduka mu busuma canka duka matati ntashoboye kuronka uburyo bayatatura canke ugasanga n'uwo muntu ari karadandaza ntanazwi bitegekanijwe nuko ARCT niyo ijejwe kuzokwandika no guha impusha abazo bari kwakora ivyo bintu kuvuga yuko atasoko mu minsi za vyitwa ngo za platform zosubira gukorera mu Burundi dafsurusha kwa ARST mugaho kubera izo ntambamizi zari zihari abagerageje kubikora bose byarabananiye benshi baranabihevye baragenda nabo bahari usanga ari bashasha kuma baza kandi si mu Burundi gusa muri Afrika nka yose niko byagiye bimera n'ibihugu bibikora n'ibihugu bimwe musanga ari amasosiyete y'abazungu n'ubundi ari yari karabikora nka Karolero nka Jumia Jumia niyo muri Nigeria abantu bazi ko ari y'abanyafrika mugano babwira ko ari y'abafaransa hariho Free Market yari muri Afrique de l'Ouest yari y'abafaransa hariho Olex muri Afrique du Nord bya bya Tunisia za Maroc na za Egypt niho cyane cyane zikorera mu bihugu by'Abarabu mugabo iyo nayo nyene yajiva mu bihugu by'Abarabu kuri twebwe mu Burundi muri iri huriro twubatse zokoroha ari nacyo gituma twifuza ko no muri Afrika nacyo gituma n'umukuru w'igihugu yavuze ati reka ahubwo ndabijyana no muri Afrika yose kuko muri ico gihe umwese acakora kubimuraba gusa muhabaje dusanga Berbe n'amabanki n'abafite ama system de paiement baramaze gutegura nabo bya buryo bw'ukuriha hayima twashe tuza kubihuriza hamwe cyavyoroha
mu bijanye n'inkino naho mu gwenserukira gihugu w'u Burundi mu mupira w'amaguru intamba mu rugamba uvuga ko tari ko hororoherezwa aho witabiriye mu gihugu ca Chad inkino zibanze zitegura amahiganwa y'ikombe c'ibihugu vya Afrika azoba ku mwaka uza w'2027 mumenyereza w'intamba mu rugamba amenyesha ko barundi byagoranye ko baronswa aho bagirira imyimenyerezo ariko yemeza ko umugwenserukira gihugu witabiriye urukino rwa mbere aho mu gihugu ca Chad mbere yuko hugaruka hibujumbura mu rukino urutegekanijwe ku munsi wa gatanu w'inondwi umviriza Patrick Sangwa Mayani numumenyereza umugwenserukira gihugu mu mupira w'amaguru
preparation yenda neza parke twashaka kugira rema 14 hanyuma abantu bonga muri Chade baranka batubwira uti nibishoboka no mu gitondo saa 5 no nibishoboka utegezwa kugira entraînement 17h niyo dafashe ingingo yo kugira entraînement gato y'ijardin ya hotel kugira ngo abakinyi bamenyere zubinga ya injamena saa sita gushika saa munane temperature ni kuri 40°C gushika kuri 40 cyangwa 43 donc il faut que abakinyi bamenyere iyo temperature kuri uru kino no kuvuga yuko abakinyi tumeze neza naho nyene Chade yagerageje kugira ngo badu destabilize ico kino nibaza yuko ni bintu twigere tumva muri 1960 cyangwa 1970 sinzi ibintu vya baciye mu mutwe ariko ni bintu muri no minsi imbere yo kujya ukina machi uraba ingene gihugu kimeze temperature iriyo ibiki hanyuma tactiquement nawo iyo ma adaptation utegezwa ushirako kugira ngo abakinyi bisante neza kuri iyi temperature donc nangorane abahungu bari tayari kujya ku rugamba nangorane turindire gusa iyo machi hanyuma après machi ivyo imana zoba yaduteguriye nivyo tuzokwakira hanyuma tugaruke Bujumbura kugira ngo dukine urukino rwa kabiri.
Patrick Sangwa Mayani umumenyereza w'intamba mu rugamba mu gwenserukira gihugu u Burundi. Ninaduciye turangiriza no makuru ndabashimiye mwese mwafasha umwanya wo kutwumviriza nshimiye kandi na Mathieu habona Yesu ni bari kwatuma amajwi abashikira twese tubifurije kugira ijoro ryiza mubandanye mukurikira n'ibindi biganiro byacu.
Nolis nduwimana.